Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira iyi Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi muri neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe mwiriwe neza bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ni amakuru
polisi yaraje yatubwiye ko yamusambo bitatu aribyo byamufashe, umwe apfana nawe, babiri barabafata, yawungu barafunze.
Uyu ni Annette Kabasindi, umudamu wa Camille Nkurunziza, umunyarwanda wiciwe muri Afurika y'Epfo kuwa kane w'icyumweru gishize.
Abajejwe umutekano mu gihugu cya Sudani bateye kampi icumbitsemo bagira imyerekano bicamo icyenda.
Mu gihugu cya Afghanistani, ikibombe cyatewe mu modoka ya minibisi gihitana ubuzima bw'abantu batanu, kirongera gikomeretsa abandi icumi.
Perezida Trump yagendeye igihugu cy'Ubwongereza mu rugendo mu bihugu bya Buraya yatanguye uyu munsi kuwa mbere. Abakuru bavugwa hirya no hino abajejwe umutekano mu gihugu cya Sudani bateye kampi abantu bari mu myerekano ku murwa mukuru Khartoum uyu munsi kuwa mbere. Abantu bashika icyenda basize ubuzima mu rwo bwicanyi bwa mbere bukomeye bubaye kuva Perezida Omar al-Bashir akuye ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu mabarabara karakajagari, igihe abantu isinzi bariko barahunga abandi nabo batabara abagenzi babo bakomeretse hamwe na barashwe. Umurwi mukuru watunganije iyo myerekano wagiriza abasirikare magize inama nkuru irongoye igihugu muri iki gihe ko bariko bakora ubwicanyi mu gushaka gusambura iyo kampi. Yamara abasirikare bavuga ko abatewe ari imirwi y'abagumutsi bari mu myigaragambyo eka bari mu micungararo iyo kampi. Urunani rw'imirwi y'abantu bagira imyerekano hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta waratangaje ko ruhagaritse ibiganiro n'inama nkuru ya gisirikare irongoye igihugu muri iki gihe. Abasirikare bari bemeye ko bakora imyerekano batunganya leta, yamara bakavuga ko ari bo bazorongora intwaro yo mu gihe cya leta imfata kibanza. Abariko bagira imyerekano bashaka ko leta ya gisivire ariyo irongora leta imfata kibanza izoshikana abanyasudani miliyoni 40 mu ntwaro ya demokrasi. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakiri bato baguma bakuranwa mu gucumbika mu ikambi iri imbere y'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi.
Abavoka babiri mpuzamahanga basabye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI gukurikirana umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu biwugize. Barabarega ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera bimukira bapfira mu nyanja ya Mediterane no muri Libya bagerageza kugera mu Burayi. Umwe muri abo bavoka ni Juan Branco ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa na Espagne, undi ni Omer Schatz ukomoka muri Israeli ariko bombi bakorera i Paris mu Faransa. Batangaje ko bashyikirije umushinjacyaha mukuru wa CPI Fatou Bensouda ikirego cy'impapuro 245. Nk'uko babisobanura, iki kirego kiratanga ibimenyetso byerekana neza uruhare rw'abategetsi bo hejuru n'abakozi b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu biwugize mu byaha byibasiye inyokomuntu mu rwego rwa politiki zabo zikumira abimukira. Kuva mu 2014 nk'uko bivuga, abimukira barenga 12,000 bapfiriye muri Mediterane banyuze muri Libya. CPI yari yaratangiye anketi z'ibanze ku rupfu rwabo kugira ngo irebe niba rwinjira mu nshingano zayo, ariko ntibirasobanuka niba izakora koko na anketi ku bayobozi b'Uburayi n'ibihugu byabwo.
Muri kamera bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Igihugu cy'u Burusiya kigiye kurungika mu minsi ya vuba abasirikare 30 mu gihugu cya Repubulika ya Central Africa, aho bazoba bagiye guha imyimenyerezo ya gisirikare bamwe mu basirikare bari mu nteko zishyiramwe mpuzamakungu ziri mu gikorwa cyo gucungera umutekano muri icyo gihugu. Nk'uko byatangajwe n'umutegetsi akora mu bushikiranganji bw'igihugu cy'u Burusiya bujejwe imigenderanire, Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yategeka mu kwitegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga ubwo burenganzira mu kwezi kwa kane.
I Kabul muri Afghanistan igisasu cyaturikije bisi yari itwaye abakozi ba leta batanu muri bo barapfa abandi icumi barakomereka byatangajwe n'umuvugizi wa Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu nta muntu ariko uriyitirira iki gitero mu mwaka ushize abatalibani na guverinoma ya Afghanistan bari bafashe icyemezo buri wese ku giti cye bahagarika imirwano by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mikuru ya Eid al-Fitr ubu noneho ntibirasobanuka niba ariko baza kubikora gusa leta ya Afghanistan na leta zunze ubumwe za Amerika babisabye abatalibani kugira ngo abaturage babashe kwizihiza neza umunsi mutagatifu wo gusoza mwezi Ramazani Eid al-Fitr izaba ejo kwa kabiri cyangwa se ejo bundi kwa gatatu igitero kibaye kandi mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika n'abatalibani bateganya gusubukura imishyikirano yabo muri Qatar muri uku kwezi kwa gatandatu
Ijwi ya Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari mu gihugu cy'Ubwongereza aho bitekanijwe kwagira inama n'umwamikazi hamwe n'umuryango wiwe haratekanijwe kandi n'ibirori byo kumufungurira Trump atekanye kandi kubonana n'umushyanji wa mbere agiye kuva ko Theresa May umwamikazi y'Ubwongereza Elizabeth yahaye ikaze perezida Trump n'umutambukanyi wiwe Melania inyuma yaho bashikiye ku kirimba Buckingham Palace n'indege ya kajugujugu uyu munsi ku wa mbere inyuma ibirori byo kumwakira Trump hamwe n'umwamikazi Elizabeth baciye baja kwivuna umusasi imbere yuko hava i Washington agiye mu Bwongereza Trump yavuze ku rugendo rwiwe ruzoba ingirakamaro yongera avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'Ubwongereza bizokumvikana ku masezerano akomeye y'ubudandaji mu minsi iri imbere urugendo rwiwe mu Bwongereza rubaye mu gihe muri icyo gihugu hari uruhagarara rwa politika umushikiranganji wa mbere May mu kwezi guheze yaratangaje ko agiye gutanga imihoho nyuma yaho ananiriwe gukura igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe rya Buraya ayo mabangazo ca sigirwa ubuze musubirira muri iki gihe bitoroshe kumenya niba hazoboneka inyishu kubera abongereza batumvikana kuri uyu mugambi muri urwo rugendo ariko ntibiramenyekana niba perezida Trump azobonana n'umukuru w'isara cha Londres Sadiq Khan yigeze kwandika kwabongereza batari bakwiye kwakira Trump mu gihe Trump nawe nyene yavuze ko atigera ibaza umukuru w'isara cha Londres mu perezida w'igihugu cya Misiri kandi Abdel Fattah al-Sisi ejo ku munsi wa Mungu yaratangaje ko igihugu ciwe kitazokwigira cemera ingingo n'imwe abanyapalestine badashaka yatangaje ayo majambo ariko yishura ku mugambi w'amahoro mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati utaramenyekana wa leta zunze ubumwe za Amerika mu kiganiro yatanze ari ku hoteli yo ku murwa mukuru Cairo uyu munsi kwa mbere yavuze kandi ko hari ibintu byo guca Misiri kizotegerezwa guheba muri uyu mugambi w'amahoro wa leta zunze ubumwe za Amerika tubibutse nshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku metero
1922
Fred no ku ijwi rya Amerika kandi FM 104.3 i Kigali eka mu Burundi kandi twumvikana kuri zo metero duheje kuvuga mu kanya
yego nibyo ariko kandi inshuti zacu zishobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa.com naho amakuru n'ibiganiro biba birimo bihita uko tubibagezaho mushatse kutwandikira kandi mwajya kuri Facebook vewa radio yacu cyangwa mugakoresha address radio yacu @gmail.com
Amakuru tu ya tangure kuhuru himu ya Rwanda yitwa Camille Nkurunziza.
Yego nibyo.
Yego ya Uganda guriwe muri Afrika y'Epfo ku wa kane w'indwi iheze. Umutambukanyi wiwe Annette Kabasindi yaganiriye na Thomas Kamilindi turi kumwe ngaha amubwira ko abantu batatu bikekwa ko bafise uruhara n'ubwo rupfu batawe muri yombi. Nibyo Thomas?
Nibyo rwose. Tumwumve.
Yego polisi yaraje irakusobanurira. Yatubwiye ko yabonye ibisambo bitatu aribyo byamufashe umwe apfana nawe babiri barabafata ya ubu ngubu barafunze
mwamenye aho bakomoka niba ari abanyafrika yepfo cyangwa se nimba hari nibindi bihugu by'amahanga bakomokamo
umwe ni watwamenye ko ari umunyafrika yepfo ariko abandi babiri nabo twari twasobanukirwa bakomoka
ubuse polisi yakwemereye gushyingura umurambo w'umugabo wawe
nago bari bamuma kuko bashaka gukora ibindi byinjira bakamenya icyamwishe ubwo aracyari mu buruhukiro barambwiye ngo nibarangiza gukora ibyo bashaka gukora bazaduhamagara babuduhe
niko se madamu abana bameze bate ubu ngubu bakiriye bate urupfu rutunguranye gutyo rwa papa wabo
nawe urabyumva abana babuze umubyeyi wabo nago bameze neza ariko ndimo kubihanganisha kuko nta kindi twakora
madamu Anette Kabasindi ndagushimiye
murakoze cyane
urakoze nawe Thomas naho Mazimpaka Barama umuvugizi umuryango wa nyakwigendera Camille Nkurunziza yabwiye Thomas Kamirindi kukuntu leta y'u Rwanda yavuze urupfu rwa Nkurunziza ari agashinyaguru arahakana ko nyakwigendera atapfuye agerageza kwiba imodoka yari mu
bintu byabituye cyane icyo naheraho nuko nakubwira ati ntabwo ari byo na gato ntabwo ari byo kuko nta muntu yizi neza ko ya kwiba ibyiwe iriya modoka na namba plate zayo ni modoka imwanditseho yanditse ku mazina ye ahubwo nkaba naratangajwe na leta ya Kigali cyane 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 umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga Origen Nduhungirehe kuba yaratinyutse mu by'ukuri akavuga amagambo y'agashinyaguro akuriya ibintu by'urukozasoni kuri leta cyane cyane aho abanyarwanda baba baherereye hose muri diaspora ntabwo ikibazo uko cyaba giteye kose yumva aho umunyarwanda yaba ari yakabaye arengerwa ahubwo adatotezwa
niko se polisi nayo yararashe yo kugeza ubu ngubu ivuga yuko yarashe kubera izihe mpamvu
kugeza ubu ntabwo turamenya impamvu yatumye polisi irasa kuko mu by'ukuri hano hari urwego rwitwa ICD rukaba ari urwego rushinzwe gukora investigation muri polisi rukaba ari rwo ruriho kwikiranira hafi icyatumye abo bapolisi barasa cyane cyane ko n'imodoka abo bagizi ba nabi bari barimo na nyakwigendera umuvandimwe wacu Nkurunziza Camille akaba yari imaze kugonga yari yamaze guhagarara rero tumvikana neza n'impamvu iyo polisi yatumye irasa ahubwo ikanarenga ikagenda kugira ngo ibanganye ibimenyetso nicyo twizera neza twizera ubucamanza bwa hano ntabwo bivuze ko nta ntuze abayobozi bamwe cyangwa abashinzwe inzego zimwe na zimwe ba hano batari korapt ariko icyo twemeza neza ni uko leta yewe n'ubucamanza bwa hano bikora neza end of the day tuzabona ubwo turacyategereje rero kizavamo kuko haracyari kare cyane haracyari muri investigation
ariko se ubundi abantu bafashanya kwigendera Nkurunziza bakatwara n'imodoka yariye nayo bakamutwara bashakaga kuyiba byo mwabimenye hari icyo mubiziho
kugeza ubu kuko abantu bataragera mu rukiko byibuze bashobore kudusobanura bashobore gusobanura impamvu yabiteye tudasimbutse nka Olivier Nduhungirehe tube nkawe tuvuga tujye hino nuko tutaramenya impamvu yabiteye niba se ari abajura cyangwa se ari abandi b'ubundi bwoko nk'uko n'abandi bigenda bibabaho hirya hino nari mbuza tukurikize nk'amagambo nka Olivier Nduhungirehe yanditse ntabwo tuba tumuziho ibikorwa bya giteroriste ntabwo yari umujura icyo ni icya mbere nta n'ibyo yigeze icya kabiri ni uko atari umuteroriste kuko hano iribaza akaba yarafashwe yaba ari uko byari bimeze
Mazimpaka Barama ndagushimiye
murakoze
ibyo rero Mazimpaka Barama yavugaga byanditswe na Olivier Nduhungirehe kurubuga rwa Twitter yavuze ko Casimir Nkurunziza yari umuterabwoba kubera ko yari mu mitwe ya FLN na RNC, hanyuma avuga yuko ari n'umujura nyine kuko ngo yaba yarishwe agerageza kwiba imodokari yapfiriyemo. Hagati umugambwe Sahwanya Frodebu usanga guhindura icivugo cy'igihugu cy'u Burundi uyu munsi birimo biba hahonyanzwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashyikirije mu mpera z'umwaka uheze ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugarukira ivyo mukahise. Ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abarongoye imigambwe bamwe bamwe ntibariko barahuza kubijanye n'ihindurwa ry'icivugo cy'igihugu cyahora citwa ubumwe ibikorwa majambere kigasubirizwa Imana umwami u Burundi icivugo cyo kuntwaro ya cami. Mu mugambwe badasigana iprona washinzwe n'umuganwa Rodoviko kwa Gasore barashima ko icivugo cyo kuntwaro ya cami kigaruka. Olivier Nkurunziza avugira uwo mugambwe abona ko kugarukana icyo civugo koba ari nko guha agateka uwiguza u Burundi.
Bagasore yari yashimye guha umugambwe w'abadasigana icivugo Imana umwami u Burundi. Ariko rero kuva aho haziye intwaro ya Repubulika ya mbere bitwagwa na Micombero bagatera kudeta umwami hakavaho intwaro ya cami, baciye bakuraho icivugo Imana umwami u Burundi baca bashiraho icivugo ubumwe ibikorwa amajambere. Nico gituma twemwe umugambwe w'abadasigana na iyo bagarukanye ico kivugo twe tuvuga duti icivugo by'ukuri umuganwa wa Rudoviko kwa Gasore yari yahaye umuganwa wa Dasgana mbere ikacha kiba ni icivugo c'igihugu, yuko iyo kigarutse uno munsi bagashira imbere Imana bagashira imbere kumbura umwami nta ukihari, ariko umwami byaba byerekana urongoye igihugu no kubahiriza igihugu. Twebwe birerekana ko muri kahise ico umuganwa wa Rudoviko kwa Gasore yipfuza gisubira kikagaru.
Naye mu mugambwe Sahwanya Frodebu icegera cyo mugambwe avuga ko abatwara ubu bataratanga insiguro yo gushaka guhindura icivugo cy'igihugu cyahahora. Leonce Ngwendakumana akavuga ko byari bifise inzira byategerezwa gucamwo mu gusubira ku civugo cyo kuntwaro ya cyami.
Ubu rero ntituramenya neza icipfuzo cyaruko bari ku butegetsi nabo ko bagomba guhindura icyo cyari cyasanzwe bakagisubiriza n'icyo cyahahora kera. Nta muntu turaronka bidusobanura neza umugambwe Sahwanya Frodebu intumbero abo ubu baba bafise, ariko ni cyabari icivugo ni yaba mu byiyumviro byabo mu ntumbero yafise bafise cyo bari icivugo cy'u Burundi byogora nako gikoreshwa ubu gatari guhindura ibyirizwa shingiro, kuko icivugo Burundi cyanditse mu ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi.
Mu mugambwe iprona naho nyene imvugo ni nk'iyo muri Frodebu. Olivier Nkurunziza avugira uwo mugambwe akabona ko nimba icyumviro ari cyo guhindura icyo civugo kugira kibe icivugo cy'igihugu vyogorana, agasigura ko ikiringo ari gito imbere y'amatora mwaka 2020 kugira hatunganywe kamara mpaka yo kuvyemeza.
Uno munsi uravye ibwirizwa shingiro y'u Burundi ko ryanditswe haraba uno munsi aho tugeze ryaratowe barerekana neza kugira ngo abarundi basubire mu ntwaro ya cami, yuko banza kuba referendum bakavyemeza. Uno munsi hasigaye amezi 10 ngo tuje mu matora, mbega hariho referendum yo kujya ibwami yoboneka. Nibaza yuko atobari iyo ntumbero kandi ntivyokoroha gusubira mu bwami.
Mu mugambwe wa Ndadaimelchior biyamiriza ivyo kugarukana ivy'intwaro ya cami, ubona ko muri ico civugo havugwamwo umwami.
Icyo kivugo kigarutse ngiraho bare n'intumbero yo kugarukana intwaro za cami. Intwaro za cami kandi baravuga ati mwibwirwa shingiro ko byemewe, ariko twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu hagarutse za intwaro za cami zivuga ko umuntu adora avuka n'imbuto mu gutwara. Ibyo mu mugambwe Sahwanya Frodebu tuzobigwanya, kuko turazi neza ko atamuntu yaravuka n'imbuto ngo agome ku butegetsi acaho umugore wiwe acaho umwana gucyo bakaguma bigenda uko nyine. Ibyo rero tuzobigwanya kuko twebwe twemera intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi abashikira ubutegetsi babanza guhigana.
Umukuru w'igihugu yarishiye kuri icyo kibazo mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze w'2018. Petero Nkurunziza yashikirije igituma icyo kivugo cyo kuntwaro ya cami kiriko kiragaruka.
Kubijanye n'inyandiko zari ziri kuyijya ntatemwa incungu babuze nayo kuyikukira ngo abasore andi baza neza yuko ari gutahura neza. Ni gutahura neza kuko bijya bije n'amateka y'igihugu nayo ugiye kuraba nuko twari dusanga abantu bose bagiye barakurikirana ku butegetsi bagomba gufuta amateka y'abandi basanzeho ibyo rero mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu sibyo birumvikana neza yuko rero ajya n'amateka bafuse ateza kugarukanwa n'icyo tubanabwiye yuko intaye kwikukira twayeronse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ntabwo twayeronse itandatu gatanu ajya amateka rero yanze kwa gasore gushika bamugandaguye niyagumaho gushika ibindi bishasha bije mugabo ajya yoyo n'amateka y'u Burundi.
Icyo kivugo cyo ku ntwaro ya cyami kiramaze guhindurwa ku migwa mikuru y'intara zimwe zimwe z'igihugu no ku ntatemwa y'uguze Burundi harimwo. Eka mbere na buramatari w'intara ya Makamba Garden y'ukuri yahaye mu kwezi guheze ba mustanteri ikiringo cy'amezi atatu kugira abe bahinduye icivugo kiri ku migwa mikuru y'ayo makomine ko batazoba barabikora bazoca babogozwa mu mabanga.
Urakoze Desire. Tukiri kandi mu Burundi, urwego rucungira ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora sense rwatangaje kuri uyu wa mbere ko rugiye kwihweza ingingo zibereye gufatirwa iradiyo mpuzamakungu y'abafaransa RFI kubera amakosa iyo radiyo yagirizwa. Intandaro ngo n'amakosa iyo radiyo yagirizwa kuba yarakoze mu kiganiro yatumiyemo umufasoni Margarita Barankitse kuri uyu w'Imana uheze. Uwo nawe akaba ari mu bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense yagiriza RFI ko yaretse uyo mutumire akifatira mu gahanga indongozi z'igihugu cy'u Burundi akazituka vyongeye akavuga ibinyoma.
Tumaze kwihweza ivyo bavuga, ibiro nshingwabikorwa vy'ikigo kijejwe gukurikirana ibinyamakuru rwasanze batarira busema. Kanatsinda biribonekeza neza ko uwo mutumire yari afise intumbero yo gucafuza no kwambika ibara igihugu cy'u Burundi n'inzego zikirongoye abicishije mu binyoma, ibitutsi by'agahomera bunwa no kwifatira mu gahanga urwego rw'umukuru w'igihugu. Ikibabaje gusumba nuko abamenyeshamakuru bari baremesheje ico kiganiro batigeze biyumvira kumusaba ivyemezo vy'ivyo ariko aravuga, gutyo ico kiganiro gicekere ikiganiro gihengamye.
Nestor Nkumukunzi yaranashikirije ico urwego sense rutekanya gukora.
Iyo radio nyene yari imaze kugabishwa incuro zibiri zose n'ikigo gikurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Turavye iyo nyifato yo kudahanurwa kw'iyo radiyo mpuzamakungu y'Abafaransa, ikigo kijejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kibemereye ko kigiye kuraba ico amategeko ategekanya hanyuma gifata ingingo zibereye muzomenyeshwa hageze.
Margarita Barankitse yari yatumiwe muri RFI asanzwe ari ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane bwo mu Burundi, mbere n'amatungo yiwe akaba azofatwa n'ubutungane nk'uko biri mu itangazo umushikizamanza wa Repubulika aheruka gusohora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Ababitsaga mu kigo cyo kubitsa no kugurizanya imari iciriritse za Mukabumbogo Sako cyo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali barataka ko bahombye cyane bitewe n'imicungire mibi y'iki kigo. Barasaba rero ko basubizwa amafaranga yabo. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagiruwe ubusiri Kigali.
Kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2018 nibwo ababitsaga amafaranga yabo mu kigo cy'imari iciriritse cyo kubitsa no kuguriza za Mukabumbogo Sako batangiye kubona ibimenyetso ko amafaranga yabo ashobora kuba yaranyerejwe. Bavuga ko bakunze kujya kubikuza ku mpamvu zitandukanye bakabwirwa ko amafaranga ntayo. Benshi mu babitsaga muri iki kigo cy'imari iciriritse cyo kubitsa no kuguriza za Mukabumbogo Sako cyo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu nkengero z'umujyi wa Kigali biganjemo abahuriye mu matsinda nk'ibimina n'abandi. Kuri bo magingo y'amaso yaheze mu kire.
Ubwo nyine twarayobe byaratuyobeye twaricaye butwarumiwe twarihanaguye utwo dufaranga yari adupangiye ari ikintu nari kutugura nguza n'umuntu amafaranga y'ibihumbi icumi mvuga ntinzayakurikira ejo bundi ndajya kubikuza. Ubwo bingendekera gutyo ubu twarumiwe mbese twaracecetse. Abantu ni benshi bafiteyemo amafaranga yabo, ntabwo ari itsinda ryacu, hari n'andi matsinda n'ibindi rikorera hariya ku isoko i Bumbogo bari bafite ngo miliyoni hari zirenze eshanu nabo ubwo nyine barihanaguye.
Madame Emerita Kasinu yobora za Mukabumbo Gosako avuga ko ikibazo cy'ikimara kumenyekana ku kigo kimara yobora cyahombye banki nkuru y'igihugu BNR yatanze amafaranga make yo gusaranganya abanyamuryango b'iki kigo.
Hari amafaranga make BNR yatanze tugenda tuyasaranganya abaturage ku mafaranga yagize igihombo, ariko icyo bishatse kuvuga ubu abaturage barabitsa guhera mu kwezi kwa mbere 2019 yose ubikije abikuza 100% atari no kuvuga ngo turabaha 18. Amafaranga make yari yabonetse ntabwo yari gutwarirwa icyarimwe, harimo nk'ufite miliyoni 10 akaba yaratwaye 3, afite 5 akaba yaratwaye 2, icyiciro kimwe cyaratanzwe asigaye ikindi cyiciro.
Mu nshuro zose twakunze kugera ku biro bya za Mukabumbo gusa kuretse kubona icyapa kiranga ko hari ikigo cy'imari iciriritse cyo kubitsa no kuguriza n'amagambo yanditse ku nyubako ikiranga, ahandi byagorana kumenya niba ari ikigo cy'imari. Nta rujya n'uruza rw'abagana iki kigo twinjiramo twabonyemo abantu batatu basabaga serivisi. Abahaye amakuru Radio Ijwi rya Amerika bavuga ko ku mubare w'amafaranga buri umwe yabaga afite muri za Mukabumbo gusa ko yaba make cyangwa menshi ngo ntiyemererwaga kubikuza amafaranga arenze 18,000 mu cyumweru. Hari kandi andi makuru atubwira ko nayo 18,000 ubu yahagaze gutangwa ku byiciro byari bisanzwe biyafata. Muri make babitsaga muri za Mukabumbo gusa ko bagaragaza ukwitakariza icyizere gukomeye. Hari na bamwe batarya iminwa mu kwemeza ko batarota bongera gukorana n'iki kigo cy'imari iciriritse cyo kubitsa no kuguriza.
Kubitsa kuri sako bitwe no kuyabitsa kuri telefone yawe
agatabura kajyana nk'uyu munsi ukirirwa wanamyeyo ukakarazayo ubugacha uzinduka gusubira gutonda umurongo. Hari ubufiteho amafaranga arenga miliyoni cyangwa se 200,000 mu byukuri bakagudufaranga twe ntice n'ikize nabwo watakambye ngo n'abanyeshuri gusa ni harimo abantu bavuze yo gutangira abana abanyeshuri kandi bayafite nta muntu ukishimira sako niyo wagira uti udufaranga twafite tudushyiramo hano kuri telefone ninde wayabitsayo sako ntago ikizerwa
nubwo turi mu matsinda n'ubu nta muntu uzongera gusubira kubitsa ifaranga rye tuzatwemera wenda tuyaguzanye cyangwa tunayibikire wambwa ari buri munyamuryango wenda ajya agenda abike mu nzu ariko ntabwo tuzongera kwirwa tujyana n'amafaranga nayo twagenye twarayabuze twakunya tugasubiza ayandi nta yandi twasubizayo.
Ego kubuse koko gusa ko nta muntu wayize nta muntu ukiyibitsamo abakiyigana nabo ajya kwihemberwamo gusa.
Za Mukabumbo gusa ko ntigaragaza umubare w'amafaranga yahombye n'umubare w'abanyamuryango bakeneye gusubizwa utwabo. Icyakora Madame Kasinu yiyobora aravuga ko hakiri gushakishwa andi mafaranga kugira ngo bakiranuke nabo babereyemo umwenda. Gusa ntagaragaza igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyavuye mu nzira burundu.
Igisubizo kiri gushakwa nk'uko dufatanya n'izindi nzego ari akarere cyangwa BNR, ariko igisubizo kiri gushakwa mu buryo nyine bwo gushaka amafaranga kugira ngo aboneka atangwe nk'uko n'ubundi na mbere ikibazo cyabaye bakayatangaga kugira ngo buri wese agire abone ku mafaranga.
Iby'ubutegetsi buvuga ni nabyo byifuzo by'ababuriye amafaranga yabo muri za Mukabumbo gusa ko
bagomba kudufasha nyine tukabona amafaranga yacu. Twebwe ikibazo dufite n'amafaranga yacu twabikijemo si twe twayariye, abayariye bazaya baryoze twe baduha ibyacu. Cyifuza ni ukugira ngo batwihere utwacu rwose abayariye barabafite bazabishyuze twebwe ariko turarengana.
Hari amakuru kandi ko bamwe mu bakekwaho kunyereza amafaranga ya za Mukabumbo gusa ko bari mu munyururu abandi batorotse. Uyu si umwihariko wa za Mukabumbo gusa ko kuko hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana ibindi bigo by'imari iciriritse cyane by'imirenge sako rubanda bavumira kugahera kubera imikorere yabyo. Politiki y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ugushishikariza bene gihugu kugana ibigo by'imari iciriritse biteza imbere. Umurenge sako waje ufatwa nk'igisubizo no kuri ba rubanda rugufa, ariko aho byakomeza kugaragara imicungire idahwitse bishobora kudindiza abagana ibi bigo by'imari aho kubateza imbere. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Imbere yo gusozera ibiganiro reka tubibutse ingingo nkuru nkuru twashikirije. Twabwiye ko abajejwe umutekano mu gihugu cya Sudani bateye kampi y'abantu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru Khartoum uyu munsi kwa mbere. Abantu bashika 9 basize ubuzima mu bwo bwicanyi bwa mbere bukomeye bubaye kuva Perezida Omar al-Bashir akuye ku butegetsi mu kwezi kwa kane.
Abavoka mpuzamahanga babiri basabye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI gukurikirana umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu biwugize. Barabarega ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera abimukira bapfira mu nyanja ya Mediterane no muri Libya bagerageza kugera mu Burayi kuva mu 2014, abamaze gupfa bararenga 12,000.
Nchuti mwese mukunda hi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Facile Gebeyehu yadufashe gushira hamwe ibiganiro twashikirije. Amakuru mwashikirije na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamilindi, turabashimiye murakarama.